This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Banywanyi bagenzi inshuti z'ijwi rya Amerika haho muri hose mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi hose mu makungu, kaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uno munsi turaganira n'umuririmbyi w'umurundi Babi, n'umuririmbyi w'umurundi nk'uko nabivuze aba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babi n'umuririmbyi ariko aramenyekana cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara zitandukanye cyane cyane mu burengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahaba. Amatwi dusumira rero ndirimbo ziwe zirakunzwe kuvuzwa cyane mu minsi mikuru y'Abarundi mu ntara zo hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika eka no mu Burundi. Aratubwira mu idonido imigambi afise y'uyu mwuga wiwe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka twumve imwe mu ndirimbo ikunzwe cyane na benshi muri iyi minsi nyene nk'uko twabivuze ni Babi ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Sahawi chambui na pezi lako, mina ngamoyoni mwangu, chapo wapambe wa wana semeti sikufai ata sio kabila yako wamesahau ya chambui.
Muri studio mirongo ine na rimwe I Washington DC muri kumwe n'umuririmbyi yiswe Babi umuririmbyi w'umurundi aba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babi kaze neza mu kiganiro gihe ijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika.
Murakoze cyane, murakoze kose.
Abatwumva n'abaheje kumva akaririmbo baragukunda cyane benshi mu ntara zitandukanye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abumvise ako karirimbo bashobora kuba bakunze ingene kari kameze bakibaza bati ariko Babi ninde? Babi wofata akanya gato ukatwibwira?
Yes, kunca make Babi nubwa ukondo umurundi nkunganda nkabo mukongomani vanye nuko papa ari umurundi mama kwa ari umukongomani zina janze nuko cyukuri banyita Bahati ngabo Babi njye zina janze nkoresha ku kazi kanze nyene ku muziki.
None Babi wewe umaze imyaka ingahe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Waje uva hehe mu Burundi washitse muri Amerika ryari?
Jewe naje mva muri Tanzania mu 2007 niyo ninjiye nga muri Amerika mu 2007.
None Babi watanguye kuririmba ryari? Byagenze gute kugira ngo utangure uririmbe usohore indirimbo nkitwumvise?
Akazi kanje kuva kera mugabo nuko ntari garo nk'ubushobozi bwa ati ngo nje muri studio mugabo ahongere nga muri Amerika niyo nagenye muri studio ahari mu 2008 niyo natangu kuja muri studio ndasohora indirimbo za mbere mbere nyene nyinshi. Hama iyo ndirimbo nayisohoye mu 2013 mugabo akazi kanje k'umuziki nagatangwe kuva mu 2000 nkiri muri Afurika.
Hariho abaririmbyi benshi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basohora indirimbo kuri YouTube n'ahandi henshi kenshi kubera uburyo bwo kugira amasanamu ya video atakigoye. Ntakiri ikintu kigoye cyane kwikorera umuntu ari no muhira iwe arashobora gusanga agize video ugasanga sumwuga ariko ari ikintu cyo ku ruhande yigirira cyo kwinezereza gusa. Wewe waramaze kubyihebera canke uracari ko uriyumviraho bikugeza imbere yuko ubiha umwanya mwinshi?
Oya, akazi k'umuziki n'ibintu kabisa ikintu nihebeye mvuga ko ari akazi nkene gukora je muziki ndafata nk'akazi ndafata kwari bwo nk'ubuzima bwanje kwa hivyo mvuga ati ntakoze umuziki ndabako atakindi kintu ushobora gukora mu buzima kwa hivyo umuziki ni jewe umuziki ndawukunda nkuru umuziki je nk'akazi kanje.
Uko watangiye gusohora indirimbo ubona birimo uburyo urashobora kuzobibandanya bikagutunga ubona ari ikintu kabisa gishobora kugutunga hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Nukuri ikintu cyose iyo gifashe nk'akazi kandi ukacubaha kigena uko gishaka kandi nta kidashoboka. Je muziki wanje ndabyo natanguriye naho ndubunyene ndabona ko muziki wanje bumaze kubita intambwe nini inyagose kandi nkanizeye yuko abandi bose bamaze gushika abastar tubwe nk'aba Farias n'abandi bandi bamaze kubashikana je ndizeye ko muziki wanje uzohashikana ndabye aho natanguriye naho ndubunyene ndawizeye neza niyo mpamvu ndawufata nk'akazi.
Mu bintu bimwe bimwe woba waraciyemwo ugitangura byari bigoye cyane byari nk'ibihe?
Ibintu natuciyemo nk'itangura byabigoye sana sana kandi byamfatiye sana bari ababyeyi ya ababyeyi urazi ntibakunda ntibashaka ko nkora umuziki kuko bibaza umuntu wose ariko akora umuziki aza bibaza yuko ariko arananirana ariko araja mu bintu by'amajogs ibintu byinshi nk'ibyo. Byafashe umwanya muremure nabivuga bafate n'umwanya bumvize n'umuziki wanje bavuga ati uyu muntu ariko arakurira iki umuntu ariko aratanga ibintu bimeze gute. Wayivo barafashe nyine nk'umwanya warumvize indirimbo zanjye baravuga ati urumva ndinze mvuga ibintu by'urukundo ntawe ubaho kwisha adashaka urukundo buri umuntu arakeneye urukundo umva n'izindi nyine nyinshi nyine zitanga imeseji zitandukanye. Hama n'ababyinnyi baragumviriza hama ababyeyi baravuga ati uno Babi ko ariko kazi ukunda ko ibyo ukunda gukora n'ukuri turakwifurije ineza muziki wawe ibikorwa byawe bikorana amahoro kandi bizogushikana uba wifuza gushikana akazi kawe wevo ya bavye banje bamaze kundekura nyenda bakavuga ati kuri numvise muziki ari niyumvise ndi free gukora umuziki kandi ndumva ko ikindi kintu kinini nyaga ari kindemeye ikindi kintu gusa kituremesa na nk'umuziki ubwira kumenye na promotion ni nke inga muri Amerika urona abantu twaje tuva mu ice byacu bya Afrika turi ntabwo tuvuga ngo turi benshi ngaha kandi benshi ntabwo bafite support yo kuvuga ati rekwa gusune kurazo kiri underground nta muntu avuga azashaka ngo akumvirize.
Kuri wewe cari gikorwa gikomeye kugira ngo abavyeyi baguhe umugisha cari kintu kuri wewe ku mutima cyategerezwa kubanza kuva mu nzira
cyamanza kuva mu nzira
hamukongera ukorondira ubundi buryo bwa promotion kugira ngo bitenze imbere navyo nyene ni ibintu biriko birava mu nzira navyo nyene
ni ibintu biriko birava mu nzira yase navyo ni ibintu bikubira ba mu nzira promotion ikira irekira boneka ukeboke kandi ndizeye ko izoboneka ku bwinshi ama n'umuziki uzomenyekana yes
ni byiza batwumva iri nijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uno musi turiko turaganira n'umuciroranzi w'umurundi azwi ku izina rya Babi. Babi, imwe mu ndirimbo zawe ni indirimbo ivuga urukundo rw'Imana igo ruririmbo rukaba rwitwa urukundo rwawe watubwira ivyumviro wari ufise igihe wateguriye indirimbo hari ibintu mu buzima byo byaragutumye wumva wegereye Imana canke ukayiririmba uyishimira cyari nk'igiki cyagutumye ndikije ndirimbo
cyatumye ndikije ndirimbo nuko abantu benshi bashobora kubona umuntu akora umuziki umuntu akora ibintu akibaza kumbure umuntu ntabwo akunda Imana jewe ndikiremwa nararemwe kandi ndazi ko hari uwandemye umva ndazi ko hari umuntu yandemye kandi namba mbaho ku isi n'amagenda nuko nzi ko ari umuntu yandemye nshobora kuba ngenda ku bushobozi bw'umuntu yandemye umva afite kumva nawe ku isi umwanya wari we wose kugira ntungu ngo rimbo rero nuko je ndakunda Imana ndasenga kandi nkakora ku kazi kanje kandi nkuko mba ndi umuririmbyi mfise yo talent ndo kurimba nanicaye gusa kuba ndicaye hasi nkavuga ati ninge ntungu rimbo ruvuga uko kwa hivyo ibyo ni ibintu gusa byanziye mu mutwe hona nicaye ndi mu rugo umva ati reka ntunga akarimbo ururimbo ruvuga ibintu ijambo ry'Imana ndandika ku rurimbo ndarutunga ama ndarurekodinze narupromurinze abantu benshi baragumvirije bararukunda baravuga ati abantu babe twakunze wagira ati urukwa rimbo indirimbo z'Imana ndavuga ati ndandika Imana yarandenye numva nkora byose nk'umuririmbyi ico no ikinjemo mu mutwe kavuga ati ubu nkine gutanga i message ivuga uko ubutumwa buvuka nca nandika haje ubutumwa bw'urukundo nca nandika haje ubutumwa bw'Imana nkandika ni kendi hose
nico kintu ni kintu gihambaye cyane kuko cyane cyane abakiri bato baririmba ibintu by'Imana usanga kenshi batabinezwe cyanke usanga umenga nti bavyumvamwo cyane byo bavyarabaye ingwano kugira ngo abantu bavyemere yuko koko uri umuririmbyi ariko ukaba unubaha Imana ukunda Imana ariko akazi kakaba ari uko kuririmba indirimbo zisanzwe z'urukundo n'ibindi byinshi
uko ya uko n'ukuri abantu benshi abantu benshi kabisa benshi ntabwo bemera umugabo narakoze ibyo nkora kubereka yuko jewe nararemwe kandi wandemye ndamukunda imanira ndayikunda nubwo akazi kanje nkora k'umuziki umuziki ndawukora ni nk'akazi kandi ku isi tubayeho dukora ubuzi bwinshi mba gusa ndabikora nyene nkuko ndabyumva binezereza nkakore numva mu buzima je ikintu kinezereza sana ni gukora kijya kintu numva kinezereza kiya kintu kimpa amahoro mu buzima ya
ikintu wumva ufise mu ingabirano
ikintu numva mfite mu ingabirano yese
reka twumvishe abatwumva ako karirimbo waririmbye uririmba ushima Imana kiswe urukundo rwawe
Urukundo kwawe, urukundo wangwe mushimwe mana nambara nachemo ni nyinshi mushimwe abashimwe
urukundo rwawe ni indirimbo ya Babi umuririmbyi w'umurundi aba hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Babi, iyindi ndirimbo waririmbye, uraririmba indirimbo zitandukanye kumwe n'abandi baririmbyi ugiye kuri internet, ari indirimbo nyinshi uririmbana n'abandi baririmbyi b'abarundi eka n'abandi bava mu bindi bihugu. Uwo tubwira ingene ico gikogwa kimeze cyo guhura n'abandi baririmbyi b'abarundi ahantu hari ico novuga competition nyinshi mu vyerekeye ubucuraranzi biba bimeze gute?
Bashine biravana rimwe rimwe barashaka kuba nk'umuntu ari we yayihostinze umuntu avuga ati nkene ukoresha show ano hana katubwe nk'umufano isho mpiruka gukora imundu yaheze hari Lash Sharade nayikoze muri Nuzi Texas Houston umuntu nyene yagiye arayihostinga umuhungu arahabi yugitwa Young PDK akuye ibintu by'amafilm yayihostinze ama yaranyandikiye kuri Facebook arambye ati Babi nashaka gukora show iraha kandi nifuza sana yuko ushobora kuhashika. Ama ndambye ati nukuri nta kibazo ndashaka kuhashika namba ushaka ko muhashika. Ndo agize ati wewe kabisa ndashaka gose washike kuri uwo munsi. Ngize ati nta kibazo hama arandukira information zose uko ni nzo bimeze arandukira umunsi n'amasaha ama ndakatikite itike indege.
Rundi changi
wa Rundi, Rundi. Bari batumwe benshi hari hariho abakora imico ya y'ikirundi hari ibintu byinshi bari imbaza ndimbo za kera z'ikirundi ama maze kwashikana arahuriye n'abasani benshi bamwe baramfata ye babito no tuje muri studio to recording tugiye gute to just studio to recording ama turakora show sawo hari wa gatandatu turakora show kubyinshi ndose sho abari nk'umuntu yayihostinze hama kampamagara gashaka kunshikayo.
None nk'umwe mu munsi mukuru nk'uwo baba bateguye kugira ngo abaririmbye bacuraranze b'abarundi bahure abantu baravyitaba abarundi benshi bavyitaba gute byari bimeze gute n'abantu bangahe bari bahari
mukuri uwo munsi muri Houston harashise abantu benshi haravuye abantu bava mu state atandukanye harabavuye muri Dallas harabavuye muzindi state nyene nyinshi barashitse abantu bari bateguye hari abantu kabisa abantu barinjiye ku bwinshi kandi umuziki barawitabiye turakora akazi ibintu biragenda neza tangorane umva
ni vyiza. Reka twumvishe abanywanyi bacu kamwe mu karirimbo wagize ico bita collaboration canke waririmbanye n'undi muririmbyi.
Let me tell them headers, man. Yeah. Babire, natwe tuzashika. Reka singi jami joro ndarandandika. Izo zabika, zara magi. Mora nikoresheje, minduru uzima. Babire, bivuye ku mutima. Kwikorera maboko, reka namba. Work hard, reka na n'ugutamba. Nanje mu batunzi, ndakeneye inamba. Usaba. Sohera jari, majoro n'ubutaga, ndakeneye imari. Usaba, nisohera jari, majoro n'ubutaga, ndakeneye imari.
Babire, twese tuzohashika. Umusurizi n'ababire tuzohashika.
Babire,
twese tuzohashika. Hamwe n'ibyanditswe babire tuzohashika.
Babire,
twese tuzohashika. musurizi nababwire tuzohashika
babwire babwire
twese tuzohashika hamwe n'ivyanditswe babwire bizohashika
kwelimika kwelimisha twendesha mpaka na Afrika biti tamu ya kubaliki na ogopeka kama kimwi epuka jari shari ndugu sikubari maskini mshiba njakubaru tajiri utakuja tafuta bila kuchoki po siku nyoti tawaka usijali josho mchoko na mchafuko hee mola wetu sicheki ndoto zetu maskini watupodoa tumatwaiba wenzetu aliyetafuta mwaka jana mwaka ndo kafanikiwa wale bado wanaotafuta na wadharau kataraka amesahau mbele ya kubwa kuna utoto na aliye mtoto leo future takuwa na mtoto adui njia inasumbua kama jua wenye kipara ndakofia karibu sami na kuja spendi fyo japo mda mgine funzo nazitunga nyingi gozi na itaji mafanikio
babire babire
twese tuzohashika umusurizi na babire tuzohashika
babire babire
twese tuzohashika hamwe n'ivyanditswe babire bizohashika
babire babire
twese tuzohashika umusurizi na babire tuzohashika
babire babire
twese tuzohashika hamwe n'ivyanditswe babire bizohashika irabanda dukunda kumwanya rimwanya wacu bandu tega mupisha ariko tuguma kutwacu maze kuronga rimwe n'igiki kibuza kabiri babire bitagure nge gushika kuri kabiri
ati bitu ntachikora nurunwa runwa gusa amajambo naya sanswe tuyumviriza nkayandi uko ibintu bivugwa ho baye na niko biba reka twese twibaze iyi si yobayiyande
wigizi bausa kubiswe n'umwana muti mbere y'abantu aramara mara mura nyegeza amamaso uko itone birakene muri iyi si nzo kwicisha bugufi makashisa ho nkeneye
ngirira ndabizi yigire nka sindabizi kuko iyi si yubikeneye abatabizi
na nijyo jambo jubuzima abwira uwasabye wese ibyo yasabye azobironka
babwire babwire
twese tuzohashika umusurizi na babwire tuzohashika
babwire babwire
twese tuzohashika hamwe n'ibyanditswe babwire tuzohashika
babwire 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 babwire
yindi ndirimbo waririmbye yitwa Nitarudi babi uravugamwo Burundi na Tanzania uheruka yo ryari nkuko bivuze ni mu 2007 wavuyeyo warasubiriyeyo urifuza gusubirayo ukanabandanyirizayo umwuga wawe wo kuririmba canke uzoguma hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Uncamake nge natunze ugoririmbo go bari mu ndirimbo za mbere natangwe gusohora aho hari mu 2008 2009 niyo nasoguririmbo ugori mu ndarusohoye rana uri muri Afrika burumuri akubye ati Amerika nuko Amerika nuko Amerika nuko mugabo maze ushika muri Amerika nabonye atekaye reka nguri kire ndabwira mu rugo ko nzosubira muri Afrika nzosubira mu Burundi igno ntabwo ndasubira kuva mu 2007 ntabwo ndasubira mu Burundi mugabo ndizwe ko nzosubira mu Burundi kandi ijimu yanze kazi kenshi ndashaka kubikora mu Burundi ndashaka gushinga studio mu Burundi umunsi ndasubira mu Burundi
nkaciye imyaka myinshi urumva gushika n'ubu harace nk'imyaka indwi ariko urashaka gusubirayo
ndacyumvira ko nshaka gusubira kandi ndize yuko ntasubiye ku mpera y'umwaka nzogera mu Burundi hagati y'umwaka uri kuraza nagiye mu mpera y'umwaka
Uwitwa DJ O7 asanzwe ari mu mwuga w'ubucuraranzi yatwandikiye kuri Facebook avuga ko akunda uko ngene userukira igihugu cy'u Burundi mu makungu yavuze ati komerezaho akaba yarafise akabaza avuga ati ico yiyumvira abaza ico wiyumvira kuvyerekeye kugumya akaranga hamwe n'ibindi bintu bimwe bimwe uwoba wibuka mu gihugu cy'u Burundi ni nk'ibihe arashaka kumenya uko ubona akaranga ni nakamaro kako
aho kubyere kuko numfata akaranga na niyo mpamvu ubona akaranga je shaka guta karanga ko mu Burundi shaka guta imico mu rugo yo muhira na niyo mpamvu ubona je mba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugabo abenshi ngaha benshi nkunda kugira ingwano yo kuvuga ati ebana babi wukuru muziki mu rurimi rwacu rwo muri Afrika uzogushika nayo ngaha muri Amerika ko ibintu mu cyongereza ko ibintu no hip hop mucongereza rimba mucongereza kugira abanyamerika bishobora kumva mugaje nabwi ati jewe ndahagusirukira Africa ndahagusirukira Burundi bwacu na Jemba kwa hivyo ntezo gukora ikintu gitandukanye cyo rikora akora kugira nabo bamenye bamenye yuko Africa dukora dufite talent ukora ibintu by'umuziki kwa hivyo jese ngo ndagutakaranga kora imiziki yanze myinshi ugiye kumviza myinshi ni giswahili ubu nkunda umpero w'usoro rimbo rwababwire ikirundi kwa hivyo nguma firuke busa ibinyuzi ibyo bihugu byacu Afrika
umva indirimbo zose ziwawe ziri mu kirundi cyangwa mu giswahili
cyangwa mu giswahili ndashamo nakongereza gake mugabo byinshi yani nka zose ni giswahili ikirundi
nkuko mubizi ikindi kiganiro gihe ijambo abanyonyi bi radio ijwi rya Amerika uwitwa Jean Goyi wo mu ntara ya North Carolina mu buraruko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatwandikiye avuga ko akunda cyane indirimbo zawe mpenzi Kabila arayikunda cyane akaba ahora aja kuri site ya internet ya Great Lakes Music kukumviriza ubundi yitwa Nijwa aba mu buraruko mu ntara yitwa Pennsylvania we yatwandikiye nawe avuga ati ndamuzi kuva muri Afrika ati kandi indirimbo ziwe zintuma numva umengo ndi mu mugwi wiwe nari nsanzwe ndimwo kera ati waramufashije mu buryo butandukanye gukungene yo shishikara mu mwuga w'ubucuraranzi n'ukuntu agira indirimbo abakunzi bawe abafana bawe baragukunze hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivyo uvyakira gute
nuko biranezereza binandezereza sana kandi naje ndabakunda nzoguma ndabakora akazi ndabeka kundi bakunda ndaba no sohora indirimbo nishi zitangu inuzi ubutumwa bw'ijya no hino kugira ndabereke ko turi kumwe kuko ntibashobora kunkunda amajinshi ndabalenga down na zice nshiki intege ndabereke ko nakunda no kuri ndabakunda rwose kandi biranezereza
uwo bufise akajambo kuguheraheza kugushikiriza abafana bawe kumbure nabo mukorana nabo mu guhingura izindirimbo ukakabashikiriza muri kano kanya mikroni gwawe
abanyuranyi banje na kuri nari nashaka cyambe na mbere ni kubashimira ni kubashimira kubona banyitaho bafata umwanya wabo bakanyitaho kubera umuziki wanje canke jewe babizi na rya babi ntabwo ushaka kumenyekana bitavaye mu banyuranyi banje atari abanyuranyi banje bashinze kwa maboko nta na kimwe no kwikorera ndumwe kwa hivyo ndabashimira kandi ndabashimira rwose ndababwira yuko ndabakunda nzoguma ndasohora umuziki ku banywani banje nkora akazi nk'uko bikwiye n'ubu ndi nko ndabamenyesha yuko abankunda n'ukuri bose bankunda naze ndabakunda mu ndwi nka zibiri cyangwa zitatu ndi kundasohora video yanje shasha no iracari kirakogwa ejo tuko turakora amashuringi nka nabwira ati no bitegure bazobibona ikirasohoka umaze kuja kuri grelexmix.com cyangwa glm ukandika mu gusababi BABBY nuko indirimbo zanze hajya ziruzo ofisi indirimbo nyinshi zirengana mu 10 kandi zose download is free nafite kuja hajya bakazi downloadinga bakazishya ku ma CD bakashira ma phone yabo aho bakeneye hose cyangwa arashaka kunyandikira kuri Facebook BABJMO BABBY JAYMO
nuko mwari mwavyumvise twari kumwe na Babi umuririmbyi ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuririmbyi w'u Burundi abatwumvise bose mwumvise uburyo mushobora kumushikira mwakoze.